Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba sangwa ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu tubwerekezwe mu 31 myandagara umwaka wa 2022 nayo aya makuru akabagizwe n'ingo nkuru zikurikira. Ubutungane nibwo busabwa n'umuryango wa Teresa na bashengezi n'umutamukazi w'imyaka 58 wo mu ntara ya Kirundo muri komine ya Ntega yaguye mu isanganya gipikipiki abanyagihugu bashatse gufata uwo yagonze uwo mutamukazi bakaba barakubiswe n'umukuru w'agacimbiri afatanije n'imbonerakure. Kawuzi irenga ry'umunyamugega w'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Kopeke wo muri komine Kabarore yagiye haraheze indwi. Amakuru ava muri komine akavuga ko yoba ari ku isonga ryibwa rya miliyoni 40 yibwe muri yo Kopeke. Nayo makuru y'inkino muraza kumva icyateye ugutsindwa impaga umugwi serukira gihugu umupira w'amaboko wa handball mu mikino iriko ihuza ibihugu bya Afrika bikaba ziriko zibera i Kigali mu Rwanda mu kanya inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndashe kubaha amwiriwe ya makuru yahere mu gisata cy'ubutungane. Barasaba ko ubutungane butunganiriza umuryango w'umutamakazi w'imyaka 58 yitwa Teresa n'abashengezi akaba yitavye Imana ahejeje kugongwa ku musozi mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Mutamakazi yitavye Imana ku igenekerezo rya 48 yakaba yagonzwe n'ipikipiki yunguruza abantu. Abanyagihugu bagerageje gufata iyo pikipiki ifise nomero GA 4470 bakaba barakubiswe barashaya ku itegeko ry'umukuru w'agacimbiri Karugazi yitwa Nkunziza ari kumwe n'imbonerakure kubera igiturire izo mbonerakure zahawe. Inkuru ya Evrine Mukeshimana.
Abo mu muryango wa nyakwigendera bavuga ko bagerageje kubuza uwamugonze kugenda kugira ngo bamushikirize inyamiramabi biranka. Bemeza ko bakubiswe n'urongoye agacimbiri Rugazi afatikanije n'imbonerakure kubera amafaranga 10,000 y'igiturire bahawe. Uwagonze yahavuye yigira, uwagonzwe nawe ahava yitaba Imana bukeye. Umviriza umwe mu babibonye.
Anajya ku muganga hariho abagaragaje gufata imoto niko ntaye, ariko umugore w'agacimbiri nkuru nziza ari kumwe n'imbonerakure ashobaza gukubita bafashe iyo moto barabakubita bikomeye n'ubaho bari n'ibiroroma. Yamaka arayirekera agenda. Ni nimero za pake zarafashwe zayo bayikoresha. Ni munyentwari akamutagira arupfa ahangaba mu Kirundo nyine. Nta kumufata rero baciye amunyegeza. Imoto barayitwara barayinyegeza. Ageze intwara ntacyo bakurikiranye. Kesha twabaje kubona umuntu wagonga umuntu agapfa. Ariko ubutungane ntibukurikirane uwo muntu kugira afatwe.
Basaba ubutungane kubatunganiriza na cane cane ko abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi babibonye bakaba bazi n'uwabikoze.
Basaba ko ubutungane bwoko na cane cane bahereye ku bajejwe intwaro nka ku mugenzi kuko aramuje baza kumuvuga nyina ko yabahaye ruswa. Yatanze ruswa kugira ntafatwe ariko icaha yagikoze.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Nzamba twarondeye Pierre Claver Mbanza Bugabo, mustaneri wa komine Ntega, kugira ngo atubwire icyo yoba bizi ko ntitwashoboye kumuronka. Reka n'ujejwe igipolisi cy'inyamiramabi muri iyo komine nawe nyene twamukenye.
Evrine Mukeshimana arakenuye n'aya makuru y'indero. Bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Rumonge basaba na buca batangura umwaka w'ishure bavuga ko batorohewe na gato izimba ry'ibikoresho by'ishure, ubukene mu miryango, iduga gitike ryo kwiyunguruza ni bimwe mu bibazo bavuga ko biba hanze. Bakaba bamenyesha ko batabona uko buca babikika. Nido nido ya Bela Mugisha.
nkuko bamwe mu bavyeyi bavyigana ibiciro by'ibikoresho by'ishuri byagiye birazimba ahani nk'amakaye hamwe n'imyambaro y'ishuri ivyo byose byagiye biriyongera ko amafaranga atari make nkuko abavyeyi babishikiriza ikena gy'ibitoro naryo nyene ryarasongere isibe abavyeyi bafise abana buca batangura umwaka w'ishuri mu ntara ya Rumonge bavuga ko ibiciro byo kwiyunguruza biri ku rugero rwo hejuru kuva mu Rumonge baje mu zindi ntara abafata amamodokari bavuga ko ibiciro byagwijwe na kabiri ivyo byose bikaba bisongerwa n'ubukene buri muri iyo miryango nkuko uyu abyigana
Kerakije kurawa kubona ibiciro twifashe ku isoko amakaye yaratunze na iniforome yaratunze rero mu miryango amafaranga avamusanzwe ku munsi w'amashuri ugiye gutangura cyangwa amashuri ugiye gutangura byogorana ahubwo iyo aba byarabikunda twasaba yuko nk'abashoboye gufasha nk'ayo mashuri ntabwo arafasha abantu batandukanye yogira agashimo k'umuntu agaterera
Bamwe mu bigisha bashoboye kuvugana na Radio Inzamba nabo nyene bavuga ko ubukene bw'ibikoresho fashanyigisho ubukene bw'ibirasi bikiri mu bibagoye n'ubwo umwaka w'ishuri buca utangura hari n'amashuri yugawe kubera atamenyesheje neza mu bibazo bya leta biheruka abigisha bo kuri ayo mashuri bakaba batazi iyo buca baja reka n'abanyeshuri bahora bahiga gushika ubu bamwe bamwe ntibararonka aho bazokwiga
Bera Mugisha arakenuye kuri Radio Inzamba ingingo yafashwe n'abajejwe intwaro muri komine Muyinga yo kugara utuzu two kudandarizamo bene dusoko duto duto baturizamo ibifungurwa yakiriwe nabi abadandaza bakaba babarungika mu bibanza byo mu masoko mashasha Kibari na Mukoni bamwe n'abandi bayazana Radio Inzamba bavuga ko atamvu nimwe yokumvikana ko borungikwa kudandariza muri ayo masoko kuko aho bakorera tacho bonona izo mbere bikaba vyamirizwa n'abaguzi babona ko bizo bakora ko mu gusumira kure n'inkuru tubasambwenzi wacu Pierre Gahungu
iyo ngingo itegeka badandaza bo mu makiyoske ari hirya no hino ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga canke badandaza ibifungurwa mu bindi bibanze biri kure gato y'isoko nkuru ya Muyinga kugara ngo bimukire mu masoko mashasha ya Kibari na Mukoni iteye umwikomo abo badandaza co kimwe n'abaguzi uno mudandaza avuga ko ari ngingo itaborohereza kuko babarungitse ku isoko ritagira ababagurira bakidoga ko batazoshobora kuriha amazu abagiye gukoreramo
Tuzashobora kuriha inzu dusanzwe dupanze nicyo kibazo dufise wera tuje tugakora amasaha abiri usanga atabakiriya abahari kuko baba bamaze kugenda muri iryo rindi soko twise ni wo kugurura udushobore kuronka udufaranga dushobora gusumira umuryango ubona ari ikibazo kuri twebwe tukabasaba ko natwe botworohereza vuba bakaduha uburenganzira bwo kugurura
ku ruhande rw'abaguzi bahora bashorera abo badandaza babona ko ivyo bahora bagurira muri iyo soko bigiye kuduga ibiciro kubera hongera ko amafaranga yo kwiyunguruza
tuve ntizadushimishije bazaa kuko nk'ubu buye umuntu yategereza kurondera nk'akantu ubwo nyene co fungura mu gwahugu nko ngaho iwacu dutegereza kuharonka kandi nk'ubu urashobora kuba wigira ngo kuduga kugura ibiryo birayi ikiro kimwe kikavugana nahariya kuba hafi uwategereza kukironka nk'ubuye itike amatwi asumira byo kuba sinanaho nyora itike nk'amajoro atandatu
abajejwe intwaro muri komine Muyinga bagasigura ko iyo ngingo yo kwimurira abo badandaza bato bato mu masoko mashasha ya Mukoni na Kibari yafashwe mu ntumbero yo kumenyereza ayo masoko be no kwagura igisagara
Inzamba
Hadi Inzamba gateka kawa makutu hateguriye arabandanya haraciye hafi indwi yose atamuzi irengero by'umunyabigega w'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Kopeke muri komine Kabarore bivugwa ko iryo shyirahamwe abarijejwe basanze igibwa amafaranga ashika hafi miliyoni 40 abajejwe ubugenduzi bw'amakopeke mu ntara z'uburaruko bavuga ko amatohoza n'ubwo busuma yatanguye uwonawe yahora ayiramutswa akaba ariko arondegwa idonido na Karine Dusabe
nkuko inkuru zishikirizwa n'abajejwe intwaro aho ikabarore zibimenyesha Egide Habyarimana yahora ajejwe ikigega cy'iryo shyirahamwe yahunze ku munsi wa kane w'indwi iheze imbere y'uko atungwa nayo yameze ubugenduzi bw'amakopeke mu ntara z'uburaruko byari byagendeye iryo shyirahamwe zisanga hari amafaranga ashika hafi miliyoni 40 batabona irengero ryayo uwo munyabigega yaciye afatwa ashigwa mu gasho iby'iyo dosiye bica bishigwa mu minwe y'inyamiramabi aho ikabarore nyene ariko bukeye mu gatondo umunyabigega barabuze irengero giwe ubutungane bucafata ingingo guca ifunga iyo nyamiramabi bibaza ko ariyo yamutorokesheje ubu rero amatohoza yimbitse kuri ubwo busuma akaba ariko arakogwa umupfaso ni uwo munyabigega akaba yahagaritswe ku mvo z'amatohoza nayo uwo munyabigega ariko ararondegwa kugira arengutswe imbere y'ubutungane nk'uko abajejwe intwaro aho ikabarore babimenyesha
nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru mu rwiserukira gihugu umupira w'amaboko handball waraye utsinzwe impaga ku rukino rwari kuba kuri uwa kabiri mu nkino zihuza ibihugu vya Afrika ziriko zibera mu gihugu cy'u Rwanda imvo nuko uyo mugwi w'u Burundi utari bwashike ku kibuga cha Beka Arena aho wari witezwe gukina n'umugwi w'igihugu cha Maroc idonido na Alexandre Niungeko
gushikiye saa 3 n'iminota 15 z'ijoro mu rugo w'intamba mu rugamba ntibari bwashike ku kibuga cha Arena I Kigali aho abakinyi b'umurugo w'iserukira gihugu cha Maroc wari ubarindiriye muri ubwo rukino rwayo rwa mbere mu nkino zihuza ibihugu bya Afrika makuru twakuye mu bakinyi avuga ko gushika isaha 12 n'igice z'umugoroba mu rugo w'iserukira gihugu w'u Burundi wari ukiri ingozi ugana I Kigali mu gihugu cy'u Rwanda aya makuru nyene avuga ko icyatumye abakinyi b'u Burundi bacerwa gushika ari uko habaye gukwega amaguru mu bushiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aribwo ubwabwirizwa ku baronsi impapuro za Amerika ndengane bita resepase izo nazo bakaba bazirongejwe inyuma y'umutaga igihe c'isaha 7 kuri uno wa kabiri mu gihe babwirizwa kwiyunguruza mu modoka Bujumbura Kigali ku birometero bigera ku 300 amakuru ava mu bakurikirana inkino mu Burundi amenyesha ko habaye ubufataminenegwe ayo mahiganwa ahuza imirwi iserukira bihugu vya Afrika mu nkino z'amaboko handball kuko hari haciye ukwezi kose iryo sango rizwi mu myiteguro y'abakinnyi hari hategekanijwe ko bashika ku munsi w'Imana uheze nk'uko byari ku ruhusha rutangwa na leta Ordre de Mission mu Gifaransa iyo mpaga rero yaraye ihawe umurwi w'u Burundi ugiye kutorosha inkino zizokurikira kuko u Burundi buri mu murwi utoroshe muri ayo mahiganwa umurwi A ugizwe n'ibihugu bya Uganda Libya Maroc hamwe n'u Burundi rukino rugira kabiri rwahuje Libya n'u Burundi kuri uno muhingamo kuri uyu wa gatatu rukaba rwarangiye banganije ibitsindo 32 kuri 32
Alexandre Niungeko arakenuye neno ngaha duce dusozera makuru turako turabashikiriza dushimire mwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza Eddie Claude Nazwe akabarije nako ndabashikiriza mugire ibihe byiza ayiwani